amastasiyo menshi y'intara turafise cyane cyane ibyo mu bwoko bwa esanse ahabonetse gike naho abakiriya baca bakiravya ubwo nyene abashoferi b'amatagisi n'amabisi bavuga ko ibagira ko ingaruka mbi uyu musoranyi wa gatagisi yabwiye ijwi rya Amerika kuba akazi kahagaze kuko aguma yiruka araba aho yotondera igitoro amaso agahera mu nzira
akatwahagarise kubera igitoro n'ukuri none tuzakubaho gute tudakora ubu mfise 3 jours niko ndarondera igitoro ariko ndakibuze nashyira amastasiyo menshi na gitoro gihari
reka niba umugabo atwara bisi akabaro ni kose acabuzwa no kubona igitoro kiduzwe reyi ariko kukironka ruka rwa gatana
turazunguruka tugahangayika cyane rwose kubera ngo tuvuye kuri kotebu batwaza ubuzima hose n'imirongo igitoro turabona cyasubiye kuba ndasi cyasubiye kubura
umushoferi akoresha bisi yunguruza abantu n'ibintu hagati y'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Ngozi mu buraruko we yifuza ko leta yotuma iduza ibitoro uko ibishaka ariko bikaboneka yaganiriye n'ijwi rya Amerika yavuze igitoro kimusubiza mu buraruko bw'igihugu inyuma yuko urutse ingenzi yanyakuba ingozi
kwa moya naba baduza kandi ariko nukuri igitoro kiboneka kuko igitoro nonga twe turaba transporte tujya kuba turansa igitoro abakiriya nabo hariho abakomeresa baba kubera bakoresha ibitoro ni ukuvuga transporo nukuri ni ikintu gikenewe ndazi mwese murabizi
bamwe mu badandaza bemeza ko akazi gasa n'akahagaze uyu mucuruza wo muri zone Rugajo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke ntagishobora kuja kurangura mu zindi ntara
umwene gihugu ntashobora gusuma ari muri shingene Rugero kugira ngo agende muri ni komine ngira ngo natafise ibihumbi 200 ntashobora kugenda ngo agaruke ari umutwe wiwe kunda gusumira mu Kayanza Ingozi utuntu turangura ntamwe ni guhunga akigenda kuyoza igitoro
abandi banyagihugu nkuru agendesha ipikipiki bemeza ko ibiciro by'ibitoro byaduze litiro n'inusu nk'urugero ya esansi itarenza 173 ayironka ku 17 ku isoko ya magendo
ikibazo cyitwa igitoro cyaramaze kuba ingora abahezi mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo uhe igitoro cy'u Burundi wohege urumogi urumogi mu minota 5 uburose ni burushaka ariko igitoro n'ingorane iritiro kuyonka cyaje ikintu cy'iritiro n'inusu n'ibihumbi 18 n'ibintu bibabaje
ibi bituma abashoferi b'imiduga yunguruza abantu n'ibintu bishingira ibiciro uko bishakiye
abashoferi baducurafunya buhoro reka abanyagihugu bakaducurangura uko bishakiye mu kuvuga ko tumerewe nabi ubuzima bwa misi yose nta biciro ofisiyele bizwi
mu ntara zitandukanye aho igitoro kibonetse kimara akanya nk'ako gukubita urugohe abashoferi b'imoto bo ku murwa mukuru w'intara ya Bubanza bari bizigiye kubukura mu cyibo babonye amakamyo apakuruye kuri uyu wa kabiri ariko kubera ubukene bwacu abakiriya bava mu mihingo ya kure baciye baza kimara umwanya w'umerumara badashikiriwe baganiriye n'ijwi rya Amerika batumye buratondera
icyo cyari cyaje mbwo hari haje gikenya mugabo cyamaze umwanya w'umerumara kubera bagitondeye bari benshi cyane ngiye kumwesha asanga kirakamye n'ubundi mba ntashembeka hari haheze nk'iminsi 3 ngayo ubanza atakiboneka igito cyagiye kinywa abantu bavuye mu mihingo itandukanye ishangwe y'abanyabubanza gusa cyangwa nk'abantu bavuye mu mihingo yo
naho kiboneka kimara iminota nyamba bavoma bagagira jesinzi nk'ejo cyaraje saa 10 nk'ejo cyaraje saa 10 kugera saa 2 gitondo cyari gikamye bese twagiye kunywa turakibura ahubwo twamigoye mu mazi ahubwo nyamba bashaka kukiduza ntibakiduze nyene hama kibananye kimboneke
tubajije umushikiranganji w'ubutane n'agataka ari nawe yajejwe gutunganya ibitoro iduhaye imuwizeye mu butumwa bwo kuri WhatsApp yatubwiye ko hari habaye akabazo ku munsi wa mbere muri Obert ikigo kijejwe gutoza no kwegeranya amatagisi ya leta katumye habaye ihungabana mu itangwa ry'igitoro kuva mu kwezi kw'indwi ibiciro by'ibitoro mu Burundi bimaze kuduzwa inshuro 3 ijya nyuma byadubugijwe hari kuwa 9 ku kwezi kw'icumi umushikiranganji wa mbere yavugira ko bucyasabye abarundi mu mpera z'ukwa 9 gutegura imitima avuga ko uko ibiciro bizoja biraduga ku isoko mpuzamakungu na leta izoca ibyisunga aha yari mu iganiro cya mbere y'abashikiranganji bagiranye n'amenyeshamakuru ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega
anagira imenyesha ariko baratwumviriza bose ko twafashe ingingo y'uko uko igitoro kizoza kiraduga ariko ntabwo tuzoza tuduza mugabo tukakiduza twisunze ku isoko mpuzamakungu uko biriko biragenda
no mu bindi bihugu byo mu karere ibiciro by'ibitoro byaduvugijwe ariko kubera bifite ibigega ntegabizoza hari amafaranga ya leta ariho umuguzi nkuko byabaye muri Kenya mu Burundi umushikanganje bahayi muwizeye yahebuje abashinga amateka n'abakenguza amateka mu minsi iheze kugingaga ntegabizoza cera kandi ataburyo nk'amafaranga leta ifite bwo gusubira kukinagura perezida Ndayishimiye yisabye amusaba gutorera umuti icyo kibazo wagira ati nta robine mfise mvoma mw'amadolari n'ibitoro eroje uri kaneza iruje Amerika.